Iyi ni Ijwi rya Amerika. Muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 105.2 mu Burundi, nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3.
Ningingo yategeza gufatwa na ministre ariko bifatanya n'itegeko. Niko iryo tegeko ry'igihano na kane ryo mu itegeko rigenga amashuri ribivuga ya kaminuza.
Uyo ni Patience Mbonabucya, umwe mu bayobozi umunani b'abanyeshuri ba kaminuza y'i Burundi, avuga ko yakiriye ingingo y'ubuyobozi bwa kaminuza yo kubirukana mu kiringo cy'umwaka. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru y'urwego MICT rwasubiriye sentare mpana vyaha idasanzwe yashyiriweho u Rwanda, rwahamagariye amakungu gufasha gufata abantu munani bakekwa ko ivyaha by'ihonyabwoko ryabaye muri 1994 mu Rwanda. Ni mukanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero.
Urakoze Aloyize, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika aho muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afurika y'Epfo, aho imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe idacana uwaka yagiye hamwe kuri uyu wa gatatu mu myiyerekano yahuje abantu ibihumbi ku mugwa mukuru wa Afurika y'Epfo i Pretoria. Abo banyagihugu basaba ko President Jacob Zuma atanga imihoho iyo myiyerekano yateguwe ku munsi President Zuma ahimbaza imyaka 75 y'amavuko, ikaba ikurikiye iyindi yabaye mu ndwi iheze mu gihugu cyose. Ingingo President Zuma aherutse gufata yo kwirukana umushikiranganji Joji Kigega Pravin Gordhan mu mabanga yiwe yarongereje ishavu ryari rimaze iminsi mu banyagihugu. Inyanduruko y'iyo myiyerekano ikaba yavuye ku bibazo bya ruswa, ubushomeri buri ku rugezo rwo hejuru, hamwe n'ibibazo by'ubutunzi bivugwa ku ntwaro ya President Zuma. Mu majambo yashikirijwe n'abarongozi b'iyo migambwe, bavuga ko bariko baharanira kazoza k'abana babo. Bahamagariye kandi abanyagihugu ba Afurika y'Epfo gushyira hasi ibibatandukanya kugira bagarukire igihugu cyabo kibangamiwe na President Jacob Zuma. Muri Nigeria, indwara ya mugiga iramaze guhitana abantu bashika ku 489. Mu nama yatunganijwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Isaac Adewole, yavuze ko igitigiri kinini cyamaze guhitanwa n'iyo ndwara kigizwe ahanini n'abana bari hagati y'imyaka 5 na 14. Iyo nama yahuje abategetsi mu by'amagara y'abantu hamwe n'abayobozi b'amadini mu ntumbero yo kwigira hamwe uburyo buhagarika iyo ndwara ya mugiga. Abantu barenga 400 nibo bamaze kwandura iyo ndwara kuva yadutse mu mpera z'umwaka uheze. Ibiro bijejwe gukinga indwara aho muri Nigeria byatangaje ko ubwoko bwa mugiga bwateye muri ico gihugu butari bumenyerewe. Ku mugwa mukuru wa Nigeria ya Abuja, iyo ndwara imaze guhitana abantu 6 nayo mu gihugu kibanye cya Niger. Abashika kuri 16 nibo bamaze guhitanwa na mugiga. Abajejwe amagara y'abantu bamenyesha ko bamaze gutanga incanco zishika ku 700. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatatu kwishyira hamwe OTAN rifise icyo rimaze mu bijyanye no kugwanya iterabwoba. Ni mu gihe yari yatangaje araheza amezi 3 kw'iryo shyirahamwe ritagifise akamaro. Perezida Trump yavuze ko yagiranye ikiganiro n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bijyanye n'icyo iryo shyirahamwe rishobora gukora mu kugwanya iterabwoba. Yavuze kandi ko ahinduye ibirego yari yatanze mu minsi yahera igihe chancelier w'Ubudagi yagendera Amerika kubijyanye n'ibihugu bidatanga amafaranga akwiye y'umutekano. Perezida Trump yongeye atangaza kuri uyu wa gatatu ko agiye kurungika umuhanuzi wiwe mu by'umutekano muri Afghanistani kugira arabe uburyo ibintu byifashe n'uburyo bokorana n'ishyirahamwe OTAN muri icyo gihugu. Ni mu gihe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu, umukamikaze yakoze igitero i Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistani gihitana abantu 5. Icyo gitero cyabereye hafi y'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Umuhari wa leta ya Kiislamu ukabuza uwemanze ko ari wakoze ico gitero. Uwuserukira Leta Zunze za Amerika muri ONU, Nikki Haley yatangaje ko leta ya Donald Trump itazosubira kwihanganira ko President Bashar Assad wa Siriya asubira gukandamiza abanyagihugu biwe. Ivyo Haley yabivugiye mu nama y'umutekano ya ONU kuri uyu wa gatatu, yarigamije kwiga ku ntambara imaze imyaka 6 muri Siriya. Hale yavuze ko ubu bacunze ibikorwa vya leta ya Assad yongera kandi anegura abacuditse hamwe na president Assad aho bakingira ibikorwa vyiwe bigayitse aha yatumye urutoke Uburusiya Iran hamwe n'umuhari Hezbollah Matthew Rycroft aserukira ubwongereza muri ONU nawe yavuze ko ubwongereza bubona cyo kimwe na Amerika kubijanye n'uko ibyo bitero byakozwe na leta ya Bashar Assad ivyo birego Uburusiya cyo kimwe no buserukira Syria muri ONU bavyamirie kure bakaba ko ataka ivyemeza na kimwe gihari inama y'umutekano yumvirije kandi Stefan de Mistura intumwa ya ONU mu biganiro by'abatavuga rumwe muri Syria De Mistura yatangaje ko hakiri inzitizi nyinshi asaba ko intambara ihagarara kugira ibiganiro bishobore kubandanya. Ku mugabane w'Uburayi mu Budagi igipolisi cyafashe umugabo yikekwa kuba ari umunywanyi w'umuhari wa Kiisilamu mu gihe hariko hakogwa amatohoza ku bijyanye n'ibitero by'abiyahuzi bitatu byabereye ku modoka yo mu bwoko bwa bisi kuri uyu wa kabiri. Iyo modoka yari itwaye abakinnyi w'umupira w'amaguru bakinira umugwi wa Borussia Dortmund. Bari bagiye mu rukino rw'abahuza n'umugwi wa Monaco ubwo rukino rwahavuye rusiba bivuye ko umwe mu bakinyi hamwe n'umupolisi bakomerekeye muri ivyo bitero umuvugizi w'ubucamanza Frank Kohler yatangaje ko hari abantu babiri bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza abacamanza bamenyesha ko bafashe inzandiko ahabereye ivyo bitero zivuga kubijanye no gukura indege z'igisirikare cy'Ubudagi muri Turukiya hamwe no kugara ikibuga c'indege za Amerika kiri mu Budagi Igipolisi kimenyesha kandi ko kiriko kirakora amatohoza kubijanye n'izo nzandiko. Ibinyamakuru bikorera mu Budagi byatangaje ko abari ko barakorwa ko amatohoza ari umusore w'imyaka 25 hamwe n'umusore w'imyaka 28 w'Umudagi.
Hayo yaramakuru yo hijyano hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internete www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi kuri uyu wa gatatu yarasohoye urwandiko rwirukana bamwe mu baserukira abandi mu banyeshuri mu kiringo cy'umwaka. Bagirizwa ko bayobeje bagenzi babo mu ikete barungikiye umukuru w'igihugu bagabisha guhagarika ivyigwa kubera ibibazo by'agafashanyo baronswa na leta y'u Burundi ka bourse. Umwe muri abo banyeshuri birukanywe Patience Mbonabuca yaraganiriye na mugenzi wacu Fidel Nyongabo atangura avuga ingene yakiriye iyo ngingo.
Iyo nsanzwe ndi mu kinyegero ndayibonye irasanze aho ndi kiretse ko iyo ngingo ifashwe n'ubudategeka kuyifata nk'uko amategeko abivuga turayibonye ariko sijya mbere duhanwa nk'iryanzo nk'ubwa mbere nka jyewe byarigeze gushika baranyirukana mu buraro baramfunga muri documentation ubona baranyirukanye mu ishuri ukuyakira cyate mabaro kuko ikintu turiko tuzira kwiyamiriza uko kurenga amategeko zaba ni itegeko nyene risohotse rirenze amategeko n'ingingo yategeza gufatwa na ministre ariko bifashwa na legiteri nuko iryo tegeko ry'igihano na kane ryo mu itegeko rigenga amashuri ribivuga ya kaminuza rero uko ryakiranye n'umubabaro gusa icyo novuga mbwira abanyeshuri bagume guharanira agateka kabo hari umwe yavuze ati Roseke ta vie devient plus difficile, c'est une occasion de devenir plus fort. Ivyo bireko biradukomeza kugira ngo turushirizeho gukora ibyo tegeza gukora. Nibaze rero ngo gutere hano ngo niko kutorera umuti ingorane, ahubwo nibakwirikirana ikibazo bagatorera umuti ingorane ive mu nzira, bareke kuguma biruka ku bantu kuko abantu turiko turavuga ukuri.
Ivyo babagiriza vyo ko mwayobeje abagenzi banyu banyeshure mu mwiryo kete mwanditse bavuga ko ngo abanyeshure hari nabatege ku mukuru iryo kete mwanditse batazi biri muri ryo nuwo ryandikiwe ho mubivuga kwiki
ivyo novuga ati niremenanya nuno munsi icemezo nafata kanya ati jewe ngire nsabe abantu bose basinye musubiremo musinye mwandike rya kete musinye ubana kubwiye tuweje gusinya rya kete harabatari hafi bake bavuga bati turasabye muri mugaruke dusinye kugira ngo ntirirengane tasinyego rero ibyo bari baritwaza na maremantanya atagira ishimikiro kuko n'icemezo nagende mu ishure arabanyeshure mu ishure kubwo ico basinyiye n'ubu amashure ari vide ibihumbi 10 birenga mu ishure ingana n'abantu bangahe bariye n'uvuga turiko tupfa twagiza tudize ubusa ahubwo yakwiye gukutorera umuti ingorane nirimena yako baragira gusa
none itahiro nirihe ubuko babirukanye muri ico kiringo c'umwaka nibiye mutegekanya gukora
dico ndicoco nimba amategeko mu Burundi akiriho ibyo tegeko rizofutwa kandi zokwiga nimba amategeko atakiriho mu Burundi petete zindi imana izadukira inzira ko n'ubundi twari tworohewe ariko izikora mugabo cyo novuga ndivuka ijambo rimwe president akunda kuvuga yuko mu Burundi atantwaro z'inyomekere zo zakubaho ariko muri kaminuza y'u Burundi ivyo byose kuba yatumwa n'intwaro zakomekerana bomekereye ko intwaro zivuga n'abanyeshuri niziwe ariko baraburizamo ariko icyo nzi cyocyo ukuri kuzokoma gutsinda ibinyoma
urakoze yari patience mbonabuca umukuru w'ugwego ruserukira abandi banyeshuri kuri kaminuza ya Burundi ari mu banyeshuri birukanywe mu kiringo c'umwaka na kaminuza y'u Burundi aho bagirizwa ko bayobeje bagenzi babo mu ikete bandikiye umukuru w'igihugu habagarisha guhagarika amashuri kwereka ibibazo cha bourse turagushimiye kuri iki kiganiro
murakoze namwe
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru mu karere ugwego MICT rwasubiriye sentare mpanavyaha idasanzwe yashiriweho Rwanda rwahamagariye amakungu gufasha gufata abantu munani bakekwa ko ivyaha vyihonyabwoko vyakoreye abatutsi muri 1994 mu Rwanda muri abo harimwo uwitwa Felicien Kabuga afatwa nk'uwatanze uburyo bw'amahera yakoreshejwe muri iryo honyabwoko Umuvugizi w'urwo rwego yavuganye na Pierre Claver Niyonkuru umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika iarusha muri Tanzania.
Urwego MICT rwaboni mu Gifaransa Mécanisme pour le Tribunal Pénal International rumenyesha ko ibihugu bitandukanye harimo n'ibishobora kuba bifise abo bantu munani atagushaka kuboneka birerekana ko kubata muri yompi. Mu kiganiro yaye ijwi rya Amerika umuvugizi w'urwo rwego ahamagarira amakungu kwitanga mu gufata abo bantu aho binyegeje hose Usman Njikam amenyesha ko igikorwa co kurondera abo bantu bakekwa ko ibyaha vyihonyabwoko byakora abatutsi mu Rwanda ari kugwanya umugenzo wo kudahana
le mécanisme est en train de chercher à mener devant la justice 8 personnes qui sont encore en fuite
Uwego MICT uburiko rarondera abandi bantu munani bakironderwa ku isi yose kubera uruhara bagize mwihonyabwo kujyakora abatutsi muri 1994 abona basegeye abandi hafi jana bafatwa bagashigwa imbere y'ubutungane murazi ko mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 twashoboye gufata umwe kuko kare bari 9 nabo tubwirizwa kubarondera iyo bari hose kugira ngo twanye ukudahana kandi ababuza babo baronke ubutungane turiko turakorana gose n'ibihugu bitandukanye kugira ngo aho binyegeje bafatwe n'imanza zarungiswe mu Rwanda no mu Faransa turazikurikirana kandi turabona ko bigenda neza
satisfait avec la procédure nationale
muri abo bantu munani batatu muri bo ari bo Felicien Kabuga Protais Mpiranya na Augustin Bizimana bazoburanishwa na ONU hamwe bafashwe abandi batanu bazorongikwa kuburanishirizwa mu Rwanda nabo ni Fulgence Kayishema Charles Sekubwabo Aroyeze Ndimbati Diandikayo na Feneas Munyarugarama imbere yuko yugara imiryango nyuma y'imyaka 20 igasigira akazi ko kurangiza imanza ubwo gwego MICT mu mpera z'umwaka w'2015 iyo senteri asanzwe yari yaburanesheje abantu badashika ijana. Ico gikorwa ntigishimwe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Umunyarwanda Christophe Bazivamo abwira ubwo gwego gushira inguvu ubu mu kugwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko.
Ntabwo rwabashije kurangiza inshingano nk'uko byari bikwiye, rwakoresha amafaranga menshi cyane mu gucimanza nkeya cyane ugeranije n'ibyakorewe mu Rwanda. Nkiko gacaca zarangije akazi neza zijya no muri gahunda yo kunga abanyarwanda muri rusange. Tukumva rero ko ubwo rutabashe wenda gukora nk'uko rwari rukwiye gukora, tukumva ko bakwiye gushyira ingufu mu gufasha muri gahunda ziganisha mu kugorora abafite imyumvire mibi bose, baba ari abakiri mu bihano, baba ari n'abantu hanze hirya no hino bafite imitekerereze itanoze ijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa gupfobya.
Urwego MICT ruvuga kandi ko ruriko rurarondera ibihugu byo kwakira abandi bantu 11 bambitswe izera, abandi bakarangiza ibihano byabo. Abo ubu aho baba yarusha muri Tanzania bavuga ko basa n'abafunzwe.
Ubuzima bwaho iyo uburebye ubona wagira ngo hari liberté, ariko ntayo kuko nta liberté ufite mu gihe udafite ibyangombwa. Nta rupapuro rwari rwo rwose rutwemerera kuba hano, mbega turaho gusa mu yandi magambo ari prison ifunguye.
Umuvugizi ubwo gwego MICT nahuza nabo ahubwo avuga ku gwego rubafasha byinshi.
Nsompa de la vie que ces personnes sont en détention.
Nukuraho ntituhahuriza kuko bobo bavuga kuba sana bafunzwe n'abantu bidegembya. Nimba mubangaha yarusha muzohurira mu nzu abari ko baratembera, kuvuga ko bagifunze cy'amaso sivyo. Turabonana mbere kenshi kuko bari no mu biganza byacu.
Evidemment que nous sommes en contact.
Haraze imyaka itari mike ishami mpuza makungu ONU ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga agashimwe k'imiliyoni 5 z'amadolari ya Amerika kuwotanga inkuru z'abo bantu 8 barondegwa binyegeje. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika.
Tukivuga ku nkuru ya genocide, bamwe mu barokotse genocide mu mwaka w'1994 mu Rwanda bavuga ko naho bagihura n'ingaruka zayo hari intambwe igaragara bamaze gutera mu iterambere bagereranije n'imyaka iheze genocide ibaye. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda yaragendeye abarokotse genocide bo mu murenge wa Kanyinya i Nyarugenge mu gisagara cya Kigali.
Ubwo barababwiye bakatisha no babazana kuri aka gasozi niho bose babazanye. Uno bageze hano nubwo batangira rero kubatemagura no kubatera amacumu n'amagerenade. Kuko wenda tugeze nko hepfo gato harimo imanga mbi cyane.
Ishyamba riri ku musozi wo mu kagari ka Nyamwiru mu murenge wa Kanyinya mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu muryango Ibuka arasobanura ijwi rya Amerika inzira y'umusaraba banyuzemo. Ni ku musozi w'ishyamba n'impanga avuga ko interahamwe n'ubutegetsi biciye abatutsi basaga 1000.
Hano ni mu manga, ni ukuvuga ngo bageze hano rero babicira hano kujya hano hakujya bavuga ko hari harimo interahamwe zarebaga abashaka kwambuka bagenda zikabica. Nta hantu winyagamburiraga uramutse urenze hano gutyo kubibaranura byonyine wageraga hepfo warangije.
Ni amateka asharira bigoye abarokotse genocide kuyasubiramo uko yakabaye. Iyo bagereranije ibihe basanga hari itandukaniro rifatika nyuma y'imyaka 23 n'igihe genocide yari kirangira.
Leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho baba, ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho 100%. Kindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga, Leta bashyiraho ikigega cya farije irabishyurira babasha kurangiza, benshi barangije amakaminuza n'abandi barakiga nibura, ariko ubona ko ari cyo Leta yakoze kugira ngo nibura ihumurize abacitse ku icumu.
Ibivugwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya binayemezwa na bamwe mu bayirokotse. Bonifrida Kabarasi no mupfakazi wa genocide utuye mu mudugudu wa Nyamweru yabwiye ijwi rya Amerika ko abana be batatu na so babyara muri batandatu bazize genocide ko genocide kirangira yisanze n'impfubye eshatu yabuza yacira na yamira
ku bantu barokotse genocide rero n'ukuri turiyubatse kandi cyo nicyo gikuru imana nyine yatugiriye neza ingewe cyane ababwa nuko nta gahinda kaduheranye rwose turatujije kandi n'ukuri kuba turyama bugacya ugacya ari amahoro kumva dushimye uwo mubyeyi wacu kuko iyaba atari we
umubyeyi uravuga nde
ndavuga Paul Kagame kuko iyaba atari we ntabwo wenda tuba dutujije gutya ariko rwose n'ukuri hari aho mbese kwavuye naho turi ubungu
uvuye ku iterambere ry'abacitse ku icumu rya genocide baranemeza ko bateye intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo n'abahamwe n'ibyaha bya genocide uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi Kanyinya bwana Nsengiyumva
bigaragara cyane muri ibintu byo kwibuka uburyo bwitabira rwabagaho icyo gihe n'ubungu biratandukanye icyo gihe bano bwitabira ari bukeya abantu bazafite ubwoba ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi ko abantu barahura baracyajya mu nsengero bagasengana nta kibazo barasangira baratahana amakwe nta kibazo gusubona abantu babanye neza
Kabarasi umupfakazi wa genocide nawe ati
abakoze genocide bamwe barafunzwe ariko abandi muri make ya rwose ndeba nk'abo ngabo duturanye turavugana tukaganira nta kibazo n'ese ubundi wabigenza ute iyo bereze bakemera icyaha nuko
murasaba n'amazi murasaba n'umunyu nk'abaturanye
nta kibazo rwose nta n'ingenga batuzana
mu mibare iheruka mu ntangiro z'umwaka ushize bigaragara ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku mpuza ndengo ya 92 n'ibice 5%. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram. Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane. Muri ayo mahano harimwo uko bica abanyagihugu ataco bazira, ingene babakwita buyoka n'ingene babakora kw'iterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA Radio yacu, canke mukazisanga ku rubuga rwa internet y'iradio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com.
Bimwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hari umuntu akorera ishyirahamwe riharanira agateka k'abana yishwe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu. Gushika ubu abamwishe bakaba bataramenyekana. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloje Birika neza i Bujumbura mu Burundi.
Ikiziga cha Stani niyo nizigiye yakoresha irahamwe giriyuja riri mu yita hagateka k'abana bo mu ibarabara chatowe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri iruhande y'umuhana wiwe muri karitsiye ya Kinanira ya gatatu iri muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Yatowe munsi y'umuduga wiwe nkuko bisigurwa n'ubasanzwe akora akazi ko gucungera umutekano hafi yaho nyakwigendera yaba
imodoka yaraje irahinda hari minwi zigeze gushikanga haye cha karakisona kuba yarashitse kuri porotaye no kuba atashitse no karakisona ngaha naje japone kubona turi hirya mu ndani mu rupa ngo umve imodoka ihinze na karakisho gusa numva imodoka irazimye hanyuma ncandacisha ndakoresha ko dusanzwe dukora mu kazi turandarunguka hanze ndabona ko amatara y'imodoka ari yakije magabura imodoka itarekera hino ncandaca ku yindi porotaye ndi yindi ndaraba ndashobora kugana kubona ko imodoka ari iri nayo irikiraka amatara nta muntu n'umwe ushobora kubona nihweje neza ndashobora kugana kubona ko hari umuntu ari munsi y'imodoka ari ndahamagara mugenzi wanjye ndashobora kugana turadodora turatabaza babanye
bamaze gutabaza bahavuye begera. Ibyo babonye byerekana ko muhisi ashobora kuba yikiwe ahandi bene kumwaka ubuzima bazana ikiziga ciwe
yarafise uruguma runini mu mutwe ariko umunsi y'imodokari aho yarajyanwe ni ku modokari nyine nta maraso ahari numva nitwavuga tuti umuntu ari muzima yashitse yakiri muzima nuko yari yagize ntitushobora kumenya hanumviye umuryango uhindiwe ko naho narabye sinashobora senza kuko natije gukira ubwoba na jewe kubibaye nateza kubanza kuhamagara wundi tubabiri tukarindisha nitute turatinde turabe kuko biri hafi y'irembo ryacu rumva bibari hafi y'irembo ryacu n'umuntu seza kubarunguruka tukaraba kuko n'umuntu irimo tukari wacu isanzwe idakusiperekisa mu ijoro iri bwaze
abakozi bo mu ishyira hamwe giri yuje abamenyesha ko gushika ubu atawovuga impamvu zatumye mugenzi wabo yicwa basaba igipolisi kugira amatohoza yokwerekana ukuri kuvyabaye
ika nta muntu yabwatubwiye ko bafitanye ingorane twababaye cyane
Stanley ari umuntu mwiza umugwaneza afasha abandi bakozi twebwe rero no rufu ruratubabaje tushikeneye kumenya ibyabaye kuko n'ejo twari kumwe jewe nariko ndankadira abana tuba turi mu kibuga hajya mu gabondo kuri Centre Football Forum yasohotse jewe niko ndankadira abana mu kibuga agiye yasohotse umugoro wa mwiza agiye yasohotse tuje tumvuga taratashe twaguye mu gahundo tuvyumvise ko no rufu rubabaje ari umuntu mwiza umuntu ukorana neza badufashe kugira amatohoza ababimenyereye cyane cyane igipolisi kuko n'ico 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 kijejwe dufasha abana bamwe barabara ugufasha abana bamwe barabara n'ivya politike n'ibisa
icegera cy'umuvugizi w'igipolisi asigura ko igipolisi cyatanguye amatohoza Moise Nkunziza amenyesha ko igipolisi kijejwe kugwanya no gutohoza kubugizi bwa nabi hosheshe criminel mu gifaransa arico kizotanga umuco kuko havugwa ibintu bitandukanye ku rupfu rwa Niyonizigiye Stanley Niyonizigiye asize abana batatu n'umukenyezi Eloge Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Radio ya Amerika ubu naho nimwumvirize ijambo ry'intangamarari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Abagize ugwego gwishira hamwe muzamakungu ONU atanu mwavuyemmo baremeje ku itariki 31 n'imwe zo kwezi kwa gatatu ingingo yongereza ikiringo c'inteko zijeje gucungira umutekano zishira hamwe ONU muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO mu kindi kiringo c'umwaka Ugwego gwishira hamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gwaragabanije kandi igitigiri cy'inteko za ONU zarumiswe muri Kongo mu kuva ku 2019 n'amajana 8 na 15 zikaja ku 2016 n'amajana 2 na 15 Vyongeye iyo ngingo yarekuriye zimwe mu nteko gusubirirwa n'inteko zifise ubuhinga kurushiriza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarageramiwe bikomeye na ruswa n'ubwicanyi hagati y'imigwi itari mike itwaje ibigwanisho Ibyo byatumye abantu bagera ku miliyoni 3,400,000 bahasiga ubuzima kuva mu mwaka w'1998. Vyongeye inteko zijeje gucungera umutekano 117 zarishwe muri Kongo kuva mu mwaka w'2010 harimo inteko 9 mu mwaka w'2016 wonyene. Mu kwezi kwa gatatu umugwi w'abahinga babiri ku gihugu cya Kongo umwe muri bo ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwundi ava mu gihugu cy'Ubusweda hamwe n'uwuhindura mu rurimi umunye Kongo batowe bishwe mu ntara ya Kasai yo hagati ivyo vyibukije ibibazo abakorera ishyira hamwe ONU babandanya kugira muri Kongo ambassadeur wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyira hamwe muzamakungu ONU Nikki Haley yarakiye neza ingingo y'ukongereza ikiringo c'inteko zijeje gucungera umutekano z'ishyira hamwe ONU MONUSCO hamwe n'ingingo y'ukongereza ingufu z'izo nteko hamwe no gukora neza kurushiriza amenyesha ko igikomeye atari gitigiri c'inteko ziri muri Kongo kwahubwo ari ubuhingizo nteko ziba zifise bwo kubahiriza umutekano w'abanyekongo ambassadeur Haley yatangaje ko anejerejwe n'uko urwego gushyira hamwe ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwategerejwe kubona ko izo nteko zizokora neza kurushiriza muri Kongo avuga ko igikomeye ari ukubona ko amatora abaye mu mutekano muri Kongo avuga ko ikintu gitegerezwa gushimikirwa ko kurusha ibindi ari ugukingira abasivili avuga ko inteko zijejwe gucungera umutekano zishyira hamwe ONU zitegerezwa kwisigura ku nyifato yazo atangaza ko bakeneye kubandanya kubona ko ibyo bakoze biriko bigenda neza mu by'ukuri kandi ko bihuriranye n'imigambi bishinze
iyo ryari jambo ry'intangamarari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya mugira umunsi mwiza ibiganiro byashizwe hamwe na Fatuma Karara mwari kumwe na Rose Bigirimana kuri mikro amakuru avuga uryanye no kwisi ni Rosine Munezero yadushikije mugira umunsi mwiza mu miryango yanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.